muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongiye kubasuhuza mwiriwe, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, kandi aho muri hose ni mujye no ku mirongo migufi metero 19 na metero 22, naho mukurikire ibiganiro n'amakuru yacu. Na makuru rero
ariko uyi biharage turabifata, tugafata nubwo buyi, tugafata nayo amafaranga 5,400. Ndafite abana bato bato, nzobasumira bafungure bahindure.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'Abarundi bo mu nkambi ya Mahama mu Rwanda, turajya kandi no mu Burundi mu Kirundo, no ku myaka 57 iheze umuganwa Rudoviko rwa Gasore atabarutse. Leta y'u Rwanda n'amashami y'umuryango w'abibumbye ashinzwe impunzi HCR n'ibiribwa PAM batangiye guha amafaranga impunzi z'Abarundi bari mu nkambi ya Mahama, amafaranga yiyongera ku bindi biribwa bari basanzwe bafata. Umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru araduye inkuru irambuye.
Impunzi imwe yose igenewe guhabwa amafaranga agera ku 5,400 y'u Rwanda ku kwezi. Mu gice cya mbere cyatanguye ku munsi wa 4 w'iyindwi, imiryango ifise abantu kuva kuri 4 gushika kuri 15 nizo habwa ayo mafaranga. Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zavuganye n'Ijwi rya Amerika zirashima icyo gikorwa, zemeza ko zigiye kuronka uburyo bwo guhindura ibifungurwa aho kwama kundya imwe.
Twegeye impunzi z'Imahama, twahora dufata ibigori, ibiharage, amakoto, tugafata n'ubuyi n'umunyu n'inkwi nyene n'amasabune. Ubu uyihabaye kandi karusho, ubu twageze mu rwego rw'uko badukoreye igikorwa cyiza cyo kuzofata amafaranga. Ndishimye cyane kuba baduhinduriye, bakoze cyane. Je ku bwanjye harakarusho kandi ndanezerewe. Ariko ubu uyibiharage turabifata, tugafata n'ubwo buyi, tugafata nayo amafaranga 5,400. Yesu abaho umugisha frema kuba bariyumviriye icyo gikorwa cyiza. Jewe nk'uko ndafite abana bato bato, nabameza ku bugari bw'ibigori, nzobasumira bafungure bahindure kugira babagire amagara meza, batamira ku bugari bw'ibigori. Ahubwo icyo gikorwa bazogikomeze, ahubwo bagiye n'akarusho banatwongerereho.
Yamara naho biruko haracariho utugorane. Uwo mugabo na Hashima atewe impungenge n'uko impunzi yibana aba bana ari 2 canke 3, co kime n'abana b'inzoya bataragira kurya batarimwo muri uwo mugambi.
Dusanga ari akarusho kuko indya wafata zose hamwe zigurishije ntabwo wakura amafaranga nk'ayo baduhereza. Dugeranije ibyo umuntu ahora atega n'ibyo baguhereza kongera amafaranga, sanga bifite akarusho. Tunenge duhari nuko hari abantu bibuze ku mariste kwera utangaza ukuntu wewe wari usanze utega bakubona mashini mugageze kuri iyo y'amafaranga agaca bakubura. Ikindi naco nuko tubona ko amasoko agiye kugorana, abantu barenga 60,000 guhurira ku gasoko kamwe gatonya. Duhoraho n'abanyarwanda dushaka kurya dusuma kandi dufite amafaranga. Rero turasaba ko abantu babaguhembeza imirimo, abantu bafite imitayi ikomakomeye boza n'ibintu by'ibifungurwa ngaha hafi nkambi tukaza turahaha. Ikindi naco twaneguye nuko abana bataragera kurya batabaha amafaranga, kandi muzi ko abana aribo bantu barya cane ndere gitema, kuko iyo umubyeyi ataraye amerewe neza umwana nawe imere nako umwana aronka, kandi umwana abyara konsoma akosoma cane. Nico kintu bo baraba kwikosora n'umwana mutonya kuko yarasanzwe yafata igarama ryiwe nawe amafaranga yiwe akayashirako. Hama iyi miryango 3, 2, 1 isigaye ikaba iriko irafata indya nabo bazoshikirwa.
N'umuyobozi w'ikambi ya Mahama arashima ko karusho. Madame Goretti Murebwayire avuga ko bizotuma impunzi zireka kugurisha ibifungurwa byaba ibigori canke amavuta bahora bafashishwa. Ishirami gitaho impunzi ya HCR PAM hamwe n'abaserukire ubushikiranganji buraba impunzi Midimar baseguye ko utwo tugorane tuzokosogwa mu kwezi gukurikira. Kugira ngo impunzi zihabwe ayo mahera, zibanza kuguruza konti muri banki yitwa Equity yatsindiye iryo soko ryo guhemba impunzi. Bayaronka bakoresheje ikarata Mastercard bahawe ikozwe mu buryo bwa none binjiza mu mashini z'iyo banki. Iyo banki nayo yarakwiragije abakozi bayo imahama kugira ngo bafashe impunzi muri icyo gikorwa umwanya uwari wo wose zikeneye amahera. Hashtag Pam Chokime na Midimar mbere n'ubuserukira iyo banki bashikiriza ko ari uburyo bwiza kuko impunzi zizoshobora no kwizigamira zikibikira n'ayandi mafaranga zoba zifise kuri iyo konti bikunze zigakora n'imigambi mito mito yo kwiteza imbere. Iyo banki yemeje no kubafasha muri iyo migambi mito mito kugira ngo aho kuba umuzigo ku gihugu cazakiriye babe inyishu y'iterambere ry'imiryango yabo naho baba. Ikambi y'impunzi ya Mahama yubatswe mu mwaka w'ibihumbi 2015 irimo abarundi hafi ibihumbi 60 bagize imiryango ibihumbi 20. Pierre Clavier Niyonkuru i Kigali ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Tuve Mahama tujye mu Kirundo muri komine Gitobe. Abanyagihugu bafite impungenge z'imbuto y'ibishyimbo. Mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze araduha ibisobanuro.
Muri komine Gitobe abanyagihugu bararimye, imvura yaraguye ariko bo bavuga ko bataratangura guteragira. Mu gihe mu gatasi harimo cyane ibiharage, bo bavuga ko babuze imbuto babika. Intandaro y'uko kubura imbuto ni kirere kitababereye cyiza mu mpeshi iheze.
Oya nawe harage tuzoronka byo guteragira kubera ibiharage byarabuze, imvura yabaye nyinshi bica bibishishishi nta na kimwe cyagiye. Umuntu yihanganye afise nka hane ntiyarenza nka sale nka 200 ufise kumujya
ibiharage hamwe kwibiharage byo byo nkaho byari kuba habaye ishamba ryonyene haduze rufashe gonyene kubera imvura yabaye nyinshi n'uwakoresheje mwavu byararigise biguma rimwe kubuza yonyene ntibyigeze byama.
Abo bishobokeye bariko baraca ingero kugira baronke imbuto, nabo nyene bavuga ko bayitera kugiharuro kuko idashemeye.
Ariko bagiye no biguma bizimba kubera nyene abenshi batabyimbuye ngo mu kujya tubiteragire kujya tubiteragire tundanira kujya gusoma uda sagaho yikora mikoro ko amwe nta mikoro twa dufise kaza gucingira kuri bagenzi bacu akaguha gasahani kamugateragira nabandi bamwe munsi bizorara
kubera ubunyene ibyaje twabibuze umuntu ari kusanya gakoresha umwavu yaronka nk'isahani menye nakatera kubisoro.
Basaba abagira neza kubaronsa imbuto z'ibiharage bishoboka bakaronswa izirinda imvura.
Dusaba yuko hogira abagira neza abaturutse akabuto gateragira naho bafashe bake bake mu gabandi bagateragira
urevye kuntu baragiye biriko bira kwanubo je ndimvira nta nisahana cyatuje nzoronka zogira ngo ntiragire hamwe byoshigenda neza. Imana tugiye imbere tukora nka dushigikira mu dutabarize hari imbere kugira ngo badufashe
nuko nyene kabisa bisaba ko mu dufasha nyene mu katronezi ndi mbuto zazirinda nk'imvura tugatera tukaraba.
Musitanteri wa komine Gitobe aremeza ko komine arongoye yarose umwimbu udashemeye w'ibiharage ku meji iheruka. Alain Tribert Mutabazi arongoye intara ya Kirundo avuga ko azogerageza kudodora ku basanzwe bafashanya n'intara mu migambi y'iterambere. Yamara asaba abo banyagitobe gusabikanya ibizo byabonetse ariko bagashira imbere umugambi wa leta wo gushigikirana. Ngaha Mutabazi yari yagendeye komine Gitobe mu nama y'umutekano kuri uyu wa kane ku mugoroba.
Mu kibano kandi nubahimiriza kwitabira ibintu byo gushyigikirana no gufatana mu nda. Bavuze ko babuze imbuto mwasi bose baziwuze. Uyifise nayigurane mugenzi we ejo ate nitugume tuyumvira ngo mu bintu ngo bizoba hirya no hino ngo bizoza n'umuzungu.
Abanyagihugu bo mu Kirundo basabwa n'intwaro gutahura ko ingingo leta yafashe yo guhagarika amashyirahamwe mpuzamakungu izobazanira ineza.
Bamaze iminsi bafashinyiga ku mashyirahamwe kugira ngo amashyirahamwe yabo hanze abanze ahagarike bahaye amategeko yisunga kugira ngo ibyo bakora bigirire akamaro igihugu n'abenegihugu. Nitwame twabona gusaba cyane abo majipe bazikirimbira ko bahembwa amamiliyoni atatufitiye akamaro nawo reka tube twitungamize iby'iwacu ari nacyo gituma basabye yuko nawo bimba ubutayu na gataka cyari mu nzu aho abanze bahagarike naho nabitunganye neza.
Keretse amashyirahamwe mpuzamakungu yahagaritswe n'ayamuka mu Burundi ari ku rubuga agiye gukurikiranirwa hafi.
Ubanza n'amashyirahamwe nayo nyene yo ngaha mu gihugu usange ariko arabahuza cyane n'amadini n'amashenge abakozi b'imana bari ngaha mu mbarire nibaza ko bari ngaha batari guhuza abantu arabakora neza mugabo hariho n'abandi baza baje mu mashengero guhuza abantu bakaza mu misigiti kugira ngo bahuze abantu abigishe ibintu bibi babigishe iby'iterabwoba babigishe kugaragariza ubutegetsi abo bantu muzobiyamirize.
Muri uko gukurikirana ibikorwa by'amashyirahamwe Buramatari w'intara ya Kirundo asaba ko atashira hamwe ririko rirakora neza byorenganywa. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika.
Imyaka 57 iraheze umuganwa Ludovico Rwagasore waharaniye intara yo kwikukira ku Burundi agandaguwe. abanyagihugu bakibuka ijambo yashikirije abarundi mu gihumbi 1961 basanga leta zitararifashe nkankama. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka yaganiriye na bamwe muri bo.
Oya ntiyubahirizwe na gatoya kuko iyo aza kubahirizwa none munsi igihugu kiba kiri kwiterambere rirenze gusumira uno munsi kuko kuva icyo gihe haciye haba ibintu bikurikirana by'akajagari amoko intwaro z'amakudeta byinshi ubunyonyezi none nawe ubiravye umuntu yitegereje akitonda karaba urabona yuko iyo umuntu harinze haje ikintu cyo kunyonyeza umutegetsi agakugwa ku nguvu cyanya tatowe akishiraho nibwa bunyonyezi uba buje rero nyezina buca buhera hejuru kumanuka gushika no hasi nico gituma rero uyu munsi kugeza no munsi turavye neza turabona ko ahubwo hageze aho byose bija kumugaragara kugira ngo demokrasi yari inyazwe kubera iki guhera icyo gihe ahubwo itsimba tare ibandanye gusumba uko inkwari z'amakudeta zari zimeze. Icokogwa nuko umunyagihugu wese yoja hagufiya akegera demokrasi akabona amatora yuko ariyo ntambwe nyamukuru kugira ngo umurundi ashobore kuvuga akari ku mutima, umurundi ashobore kugira ku iterambere rirama biciye mu bategetsi bitorewe n'abanyagihugu twirengenye twitora.
Oya ntabwo yakurikije ko je wagasore naramubonye yigisha ibya independence mu 1961 naramubonye yagenda yigisha neza hanyuma urazi kwacu bamwica bamwishe rero twaje kwikurikira baramaze kumwica no kuvuga rero intwaro zagiye zikurikirana zose nazikurikiranye ntabwo zafashe imigambi yiwe ingambi yari yafashe nzayikurikije urazi yuko leta ya mbere yari yakudeta n'iya kabiri urumva n'ibintu byaciye mu nguvu sibyo byaciye mu mwumvikano ntangere kugira ngo bibe nuko ngira ngo twebwe abantu twakumvikana hanyuma tugashyira ibintu mu ngiro cyane cyane iby'amatora tukitora tugatora twemera twebwe dushaka ntagire ikintu gishobora kuba cyerekeye ibya kudeta iby'inguvu kuby'inguvu hacaba intwaro y'agahuturu kuko afashe ku nguvu aca gutwara ku nguvu nawe nico rero n'ubu n'ibyo ubona nawe
yego nibyo ibyo rwagasore yavuze ubu leta dufise ni ibyubahiriza ko ubu turabona turaronka amavuriro abana biga kwa gusa ababyeyi babyara kwa gusa kuri leta zo turimwe niyo tubona ko yabifise akamaro naho izindi leta zari z'agahotoro umuntu agira akeba akamwambura ubu rero ubu ngubu tubona yuko mu bisanzwe ubu turi mu mwitegenge
amaleta agira akurikirana kugira tubure neza ko amajambo kwa gasore yavuze ko amaleta agira akurikiza biragoye kuko wasanga hari intambamyi usanga bamwe baravyumva neza ko boja ku murongo bakurikiza ijambo cya kwa gasore ngo ugasanga hagati yabo bagiye barashanamo ugasanga leta imaze umwanya mutoyi ntirose umwanya kugira ishikirize imikoro imigambi yiyemeje ibyo by'amaleta yamba kudeta yakurikira byatumye imigambi kwa gasore yari afise rimwe rimwe ugasanga kuyishikiza mugabo turavye iyi minsi turimo gahenga ugasanga leta iratwagiye kirekire turabona neza ko rimwe rimwe muri bike imigambi kwa gasore yari afise imwe imwe irakurikizwa ngo turavye yarigisha ko abantu bogira ibikorwa by'iterambere bakubaka amashuri bakajya mu mashyirahamwe gusa turabona ko bihari ngo no kuraba ukuntu uko byaba bitegurwa neza rero majyambo keje mbona ko bimwe birakogwa ngo ibindi ntibikogwa kubera intambamyi isanga ziva hagati mu baserukira abandi.
Ego yakoze kumpa ijambo jende umuntu nkuze kandi amaze iminsi mikeya kuri leta rwa gasore urabona ko haja leta ya micombero ahonyumvire neza muri leta ya micombero harabaye akajagari harabaye ibintu by'amacakubiri munyuma kuri leta ya micombero haraje leta bagaza harabaye ibintu binezereje bagaza yarakoresheje politike nziza nta munyagihugu yasubiye gukinyizwa ariko abize baracinyizwa ngo twebwe bato bato twari tumeze neza murabona ko munyuma yabagaza hace haza buyoya buri buyoya harabaye intambara iyo ntambara yabaye urabona ko habaye ntega n'amarangara nabitse navyo rero harimo agakinyizwa ariko ubwo shipa twebwe aho turi kuri iyi leta ya prezida Nkurunziza yaragarukanye amahoro ubu turarya tukaryama eka namavuriro namashuri akora neza
ikintu cyokorwa cyambere ngusubira gukaraba igitabo cy'imigambi bagasore yarafise tukaraba umugambi amaze kurangurwa tukabushigikira utararangwa nawe tukashina imbere mu migambi n'iyi minsi imigambi yo kwiyamamaza dusaba ko abazoserukira abandi bora by'igitabo bagasore yarafise imigambi yarafise abarisha bagomba gukorera ko hanyuma tugasaba ko intwaro izakandira amarikiri yingo kuko umuntu afite imigambi Haro sumanya kuyemereye abanyagihugu haro sumanya kuyikora niho tuvuga ati umuntu ntiyakoze icyo yatwemereye tugasaba ko mama anda azakurikizwa
aba rero n'abanyagihugu baganiraga n'umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka kubirebana n'imyaka 57 iheze umuganwa Rudoviko Rwagasore agandaguwe bakibaza rero aho imigambi ye yagiye imigambi yarafitiye abarundi mu 1961 muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC
kwa nyaburunga
ni kiganiro cijwi rya Amerika
kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari bereye umutekano n'ibindi
kwa nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye
kwa nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba kwa nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
Bakunzi biganiro vya radio ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahani ikaze muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro kwa nyaburunga aho tugaruka kwigandagurwa cy'ubuganwa Rudoviko Rwagasore n'ingaruka cyangwa icigwa abarundi boshobora gukura mu iryo gandagurwa ry'umuganwa atari umugani abatumire ni babandi nyene babiri hari honorable François Ngeze n'umudasigana wa kera yahoze mbere ari n'umushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu kuva mu 1990 kushika mu 1993 honorable mwaramutse
ndabaramukije na veruka kera
sangwe kwa nyaburunga
murakoze cyane kumbyo kaze
ubundi turi kumwe ni Olivier Nkurunziza nawe ni munyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana iprona umugambwe wa Rwagasore mushinga naye Nkurunziza mwaramutse
mwaramutse Jerome wakoze no kuntumira mu kiganiro cha nyaburunga
kwa nyaburunga
honorable François Ngeze iprona ya Rwagasore mu 1961 yaratsinze iyindi migambwe icyo twokwita mbere urukomba amazi uno munsi iprona uravye ahigeze yoshobora kwizigira kuzosura gutsinda amatora no munsi warimo
urakoze mwitira Jerome Niyonzima mbabarire yakariko tutahirukana hariho utaraze no kumva gacupa ariko rero ibyo ntacyo jewe nakumbanze nakubwiye kumbura ntagiye mu kukuntu wabajije ikibazo umuntu akubwire hogira umugambwe umwe mu Burundi wogira ingorane nk'izo kwakazabaye mu mugambwe y'iprona kuri Rwagasore uwo mugambwe ukaba ushobora kuba ukiriho uno munsi mu myaka nk'iyo umugambwe iprona umaze mu Burundi nta wundi mugambwe wobushikira uravye ingorane zagize rabo mugambwe umugambwe ukaba ukiriho nta wundi mugambwe n'umwe cyemera mu wundi wobushikira n'ukuri kuko iyindi migambwe urabona iyo kitigenza gisa ingorane iyo imigambwe nayo ica igira ingorane mugo mugambwe iprona uramaze imyaka nk'iyo umaze kandi waragiye mu makuba atari make tugituma rero mvuga nti jewe umugambwe udasagana iprona ndavyemeza ntagiye mu bintu bya politique nkavuga nkagira icyo twita analyse scientifique umugambwe iprona uzobandanya uriho afwise faiblesse ingufu ufise canke ukugo yaguya intege nke ufise mugabo uzamuriho kuvuga ngo uzotsinda sinovuga ngo ryari bizova kukuntu abarasigana basubiye kwiyunga mugabo abari ku butegetsi mu mugabo barasigana iprona nibakora uko bashoboye kugira abantu bose bongere babone akamaro kumugabo ko kuba mu mugabo ndasigana iprona umukuba mu mugabo ndasigana iprona si ibibanza kuba mu mugabo ndasigana iprona no cyambere cyo kumva ko urumurundi kumva uru muprona no kuri biraryoshe biraryoshe niyo ubabonye aho bari n'ukuri biraryoshe kubegera aho bari donc rero abantu aba bari bategeko umugambo no munsi nibakora ubujyo bwose bushoboka abaprona basubire biyunge nitwumve ngo hari abaprona ba mukazi ngo hari abaprona ba bakadigi ngo hari abaprona ba barunyeretse ngo hari abaprona ba Gaston ibyo abarango umugambo ubu bagerageza ikintu ibyo bintu izo bokabire tudaboro ziveho hanyuma batana abanyadasigana bace hamwe bamaze kuca hamwe ndakubwije ukuri nta mgambwe wosubira gutsinda mu Burundi mu gihe ipro n'abaprona bose bo babari hamwe umugambwe ipro wosubira umugambwe nkambire kandi ugategeka mu mahoro n'ubumwe nkambire
none ipro n'ase umugambwe batutse
yaba bazo kwa umugambwe batutse yaba kutaba bimbajije ndatwenga yaba tutse bimbajije naho nyene ngatwenga bakambayira ngo none hose kutwenga no kubera iki nti jewe umuntu w'ikijuju ndamutwenga nkuko ntwenga umuntu w'ikijuju bose ndabashira mu bujuju iyo bamaje bibazo nk'ivyo abo bahutu ngaha ni bake cyane abahutu rero n'abatutsi ni bareke kuryana kuko hano mu Burundi abahutu n'abatutsi bitwa ngo ni sampire ni bake cyane ariko abarundi batari muri ivyo kuvuga ngo na bahutu pire n'abatutsi pire nibo benshi mu gihugu nimba bashimye igihugu
Olivier ivyuko iprona ari umugambwe w'abahutu n'abatutsi mu masezerano y'Arusha muri JDC ntivyazimanganye
Ijena amanda bivuga ni kosa likomeye yabaye mu gihe umuhuza Mandela yari kwararaba ukuntu yotatura matate kwa yabaye inzira yo kwiyorohereza umugambwe w'adasigana si umugambwe nkuko umushinga ntahengeza bivuze jenda kihimbagwa cyane nangeze kuko n'umuntu ankurira kandi dukunda kuganira cyane iyo turavye akaranga mutima ku mugambwe nkaraba bashinze umugambwe w'adasigana iprona nica bagira mbere gushika no munsi nta hantu na hamwe herekana ku mugambwe w'adasigana ari wabatutsi nuwa barundi bose nivyo rimwe abatutsi ukabamwe n'abahutu ntimwaca mufata rero ngo ubwoko ubu ngo nubw'aba ngo nubabatutsi mbere niyo ntambara twegwe twe turagwana no munsi kugira ngo abarundi bumve ko ivyo yabaye mu masezerano y'Arusha atari ivyo abatutsi kuko kanatsinda byaba ibyo bice 40% 60% ibintu 40% bija muri leta tugirana ibyo abatutsi bari muri Prona oya habe namba aba bari mu no munsi sabo muri CNDD-FDD bafise ibyo bice mu namashinga amateka sa CNDD-FDD no kumva rero ko ibyo bice byari by'abarundi mu moko yose atari byo mu mgambwe ariko mu bice byose twebwe rero
ariko iprona kwisonga rya JDC si by'abatutsi
ibyo icyo ndiko ndabivuga ni mutego abarundi baguyemo ujanye n'abasezerano y'ico gihe kuko babona yuko abarongo y'ico gihugu bari abatutsi kumbure n'abadasigana ico gihe bagenda benshi bari abatutsi kumbure bakitirira igisoda c'ico gihe ko ari igisoda c'abatutsi bakacitirira ibyo hanyuma abantu babona bati abantu baganiriye na JST y'abafrodebu n'abandi byotora inzira ariko umugambwe w'abadasigana gushika uno munsi twe turongoye umugambwe ntidushobora kwemera ko ari umugambwe w'ubwoko na bumwe n'uw'abarundi bose
Honorable Ngeze uti birababaje cyane kumva.
Cyo wibyo rero ndakubwire igihe batora amasezerano ya Arusha. Byaratumye jiwe Joana mu mugambo ndasangana iprona. Narashwanye ndavuga nti ibi bimugize sivyo. Ntimushobora kuvuga mwebwe ngo muhagarariye ya Arusha abatutsi. Umugambo w'adasigana ukaja mu bavuga ngo ni imigambwe y'abatutsi mu Burundi.
Ibyo niwe yivuga kubera umuhutu.
Oya. Kubera karanga mutima mvise ku mugambwe w'adasigana iprona si cyo nabivugira kuko abo nabivugira narabivugira abahutu bari muri Arusha kandi narabwira abatutsi bari Arusha ndabwira nti byo murakwigiye umugambwe w'adasigana iprona ibyo mugize Arusha murakwigiye kuko kubona mugiye kuwitira umugambwe w'abatutsi ibyo bintu kugira iprona izo byikuremwo kugira izo bivemwo bizofata umwanya munini kandi ibyo bintu bizononera igihugu
ako kaga baracyakari mu muri iprona
uza gukingwa na irata jiwe ndakunda kwibuka ibintu ko ndabibona iyo mu 2000 iprona itaja kugwego kuvuga ngo numugambwe w'abatutsi ngo usinyije JDC bita kuri imigambwe y'abatutsi iprona iba iri ukwiruno munsi kuko murabona ko vu ico gihe twagiye turatana bamungu n'abapfuna bakwanaka ariko no munsi muzi kuri je ndashimira umushinga ntayigashatse kuntambwe ariko aragira ko arashikako
uvuga n'umukuru wa Iprona
ndabona yuko ariko aragerageza guhuza abaprona mu ntara mu makomine ayibujumbura ariko ni chakabiri ndakubwira kandi ndabivuga ni ko gatwe kanje si n'umusendede je washaka na president nkuriza ntanzi mugabo je ndagira analyse scientifique Wagasore yala demisyonye arashanye mihoho kuri se wiwe igihe yari yamuhanye kutwara ahantu hari rwo aramubwira ati aramwandikira kete tijewe ibi by'amabanga yo gutwara abantu ndabihevye ngiye gukora ibindi kandi zo bindi data urazi uzobona ko nagize akamaro kurusha akamaro nogira ngahaye ara demisyona je nakubwire mu president muri Afrika Perezida Nkurunziza niwe wenyine Petro Nkurunziza amaze kuvuga ati jiwe kushika muri 2020 egome ndingani ko ndikondatwara ati mugabo ico gihe je sinzosubira kuza kwitoza harura abanyafrika bashobora kuvuga ibintu nk'ibyo
niba ariko ivyo uravyizera utarabona ko ico gihe kigeze
je yo no mukuru w'igihugu ndamwizera n'ukuri kuko icyavumiriye abarivumiriye mu Burundi bwose muri Afrika hari undi mu president urumva avuga ibintu nk'ibyo Nyerere nabo ntakiriho Mandela nabo ntakiriho mugabo guciko kutembera Afrika yose urabe ko hari uwundi mu president ashobora kuvuga ati je butarike kwitoza ni yashika sinzoba ndimo
akabaza ko gusozerera abahutu mwari muri Iprona muri leta y'ubumwe mu myaka 90 muragirizwa yuko muri mu bahutu bayitsindishije 93 kuko mwigisha Frodebo ico cyo ikizo bavuga ko vuba
twebwe asha ngiki kina tari ce twebwe asha ni hava hari umuntu yigishije umugabo w'adosagara Iprona nkangeze ngo nuko ngeze ngo bamwise umuhutu akagira uwo dukenda kuri paramarese bakaduha manota nkarabo umututsi yigishije umugabo w'adosagara Iprona kundusha uraze kutohoza wewe uzomunzanire ugasanga umuntu umututsi yigishije umugabo w'adosagara Iprona akarusha mayugi akamurusha nukuri uwo mutotsi uzomunzanire
Olivier mugusozera abajene cyangwa ugaruka guno munsi muri Iprona muragirizwa yuko mukubita imyereka cyane abatama bo muri Iprona kugira ngo muzane Iprona y'amaraso mashasha icyo cyo kizo bapfako
umutama ngezeho twicaranye gahari imyereka ubona turiko turaterana nta munsi numwe ugaruka cyangwa amaraso mashasha bigira batera imyereka ariko icyo twemera neza nuko tuvuga duti mu mugambwe w'abadasigana ko habamwo abakura canke abandi bagasaza izo singorane igihambaye n'ukuntu tuganira tubona inyungu z'igihugu icabaye mu mugambwe w'abadasigana harabaye umugwi w'abantu wiyugarana ugashaka ko abandi badashobora kumva ko bokura nabo bakagira icyo bashikiriza ariko rero abadasigana bijunja n'ijambo badufasha baruzuye mwikigimwe mu mugambwe w'abadasigana umushinga ntarengeze ariko atari ibyumviro abashinga ntari barukubuka niho bari babo n'abandi benshi cyane buzuye ababivuga rero ko duterana imyereka nababirabira kure kugira umumenyere ko mu mugambwe w'abadasigana na ugwaruka rudatera imyereka batama ubamwo ukawugendera ukamenya ukuri kwako
urakoze ndagushimire Olivier Nkurunziza nibutsa yuko uri umunyamabanga mukuru ukongera ukaba n'umuvugizi w'umugambwe w'adasigana Iprona
ndagushimiye Jerome tukaba tugukengurukiye n'undi munsi uzodutumira tuzokwitaba
ndagushimire nawe honorable François Ngeze kuba washitse hano kwa Nyaburunga tukaganira
ega Jerome munsi wo tuzongura kuri ngaha ega hani wacu nzoha gusanga dutera inkuru hahizo vuna sanga hariya muri kakazi hariya nicariye ndiko nisomera gatabo hama kumugora nkitahira aha rero wagize neza kunyibutsa na cyane cyane ko waje tukavugana na wewe kuko mu wabaje ngo mbega bo bamuze kwa Gasore burya nawe ndakubwira urafite ibintu byiza cyane bishobora guteza imbere igihugu cyane gose ahubwo bikomeze ahubwo mbona nawe nyene umenye gukora mufata mu makanda uraza ahubwo twandike
urakoze cyane honorable François Ngeze ndagushimire nawe wahisemo gukurikirana ikiganiro kwa Nyaburunga Jerome Niyonzima nda kiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banki no mu vyanyu naho utaha
ni kuri iki kiganiro rero kwa Nyaburunga dushorejeho ibiganiro n'amakuru by'uyu mugoroba. Ndabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza na radio ya Nyijwi rya Amerika. Murakaramu.